Iri n'ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hani Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije ikaze kuri radio yanyu.
Yabonye umuntu ari ku moto yayibonye inyuma yiwe mu ntuze irikwiramukurikira muri leta se acaramubwira ati "Jeyi motirante bakenga batangura kukwepa bakwese gusa nazo zigakwepa barabanzanye niho baca bazubura hama baca barara."
Uwo ni Amandine Nasagarare, umukobwa wa Pierre Claver Mbonimpa, umuyobozi w'umuryango APRODEHASHI uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi. Amandine aravuga ku iraswa rya se. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, waramutse neza.
Mwaramutse Jenny, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon aramagana ubwicanyi bwagombye gukorerwa Pietro Claver Mbonimpa, umwe mu baharanira agateka ka zina muntu mu Burundi. Ban Ki-moon amwifuriza gukira kandi asaba ko hoba amatohozwa ataho yegamiye mu ntumbero yo gushengeza uwo yagira yihe iryo bara imbere y'ubutungane. Ico gikorwa kigayitse kibaye inyuma higandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana. Ivyo ngo bigaragaza ko ubwicanyi mu Burundi bwafashe iyindi ntumbero kandi ngo bukwiye guhagarikwa amazi atararenga inkombe. Umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha kandi ko gusubira gutangura ibiganiro vya politike arico kizotuma Uburundi butekana. Umunyamabanga mukuru wa ONU kandi yaramagana ubwicanyi bwakorewe umusirikare wa ONU ari mu bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique yishwe kuri uyu wa mungu. Uwo musirikare wo mu nteko za MINUSCA yarasiwe mu gisagara cya Bangi mu gihe izo nteko zariko zirondera gufata umwe mu banya Centrafrique yagirizwa gukora ubwicanyi. Haruhande y'uwo musirikare yafuye, ayo masasu yarakomerekeje abandi basirikare bishyirahamwe mpuzamakungu ONU bagera umunani. Umunyamabanga mukuru wa ONU abicishije ku muvugizi wiwe asaba ko uwo mubisha yoshigwa imbere y'ubucamanza. Asaba kandi ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho muri ico gihugu cya Centrafrique kudasotora intego za MINUSCA kuko ataruhande zegamiyeko. Izo nteko za ONU zasubiriye inteko z'umwe bwa Afrika haraheze umwaka, zikaba zifise igikorwa cyo gucungera abanyagihugu no gushyigikira leta mfata kibanza mu kurindira amatora atekanijwe mu kwezi kwa cumi muri ico gihugu. Muri Afrika, abahinga mu bya makaminuza bo muri Afrika bamenyesha ko inyigisho za kaminuza muri ako gace k'isi ziriko ziratituka bivanye n'ibibazo by'amafaranga Afrika ifise muri ibi bihe. Ivyo nivyo byavuye mu nama iheruka guhuza abegwa n'inyigisho ku mugabane wa Afrika, inama yakoraniye muri Johannesburg muri Afrika y'Epfo haraheze indwi. Abitavye iyo nama baremeza ko guteza imbere inyigisho za kaminuza arivyo bizotuma Afrika itera imbere, ariko ngo kubura uburyo bujanye n'amafaranga, inyubakwa zidahuye n'ibihe vya none, ubwinshi bw'abanyeshuri bifuza kubandanya kaminuza, nizo ntambamyi nyamukuru zituma abanyeshuri bataronka ubumenyi nyabwo. Basaba amareta y'ibihugu vya Afrika gushira amahera kwiye muri ico gisata, kandi umwe wese akamenya ko akwiye guterera agacumu k'ubumwe. Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika ategekanya gushikiriza abanyamerika n'amakungu ku mpera z'indwi ijambo kuvyerekeye amasezerano aheruka gusinywa abuza Iran gukora ibigwanisho ruhonyanganda, nk'uko bimenyeshwa na Josh Earnest umuvugizi mu biro vya Perezida Obama. Perezida Obama azoshikiriza ibyo yiyumvira byoshigikira bigakomeza ayo masezerano. Perezida Obama kandi ngo arafise icyizere ko inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika nayo nyene izoshigikira icyo gikorwa gikomeye amakungu yakoze abicishije mu vya diplomasi. Ati bose barabonye ko inzira yo gukoresha inguvu za gisirikare atari yo yoza imbere. Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yaratanguye kwihweza ayo masezerano kugira iyemeze canke yahakane. Uwo muvugizi wa Obama amenyesha ko mu gihe abashingamateka batoyemeza, Obama amenyesha ko azokoresha ububasha habwa n'ibwirizwa shingiro kwanka ivyo bazoba bashitseko. Sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ashikiriza ko abaministre b'imigenderanire y'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bavuga rumwe nawe ko amasezerano abuza Irani gukora ibigwanisho ruho nyanganda azotuma ko karere karangwamwo umutekano mu gihe yoshigwa mu ngiro. Ivyo John Kerry yabivugiye i Doha ahejeje kubonana nabo bashikiranganje b'ivyo bihugu.
Urakoze aruyizi kuri aya makuru. Nshuti zacu humura cyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri Radio Inshuti ya Bose, kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri interinete kuri radio yacu voa.com. Dukomereze amakuru y'Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, ishyirahamwe APODH riharanira uburenganzira bwa muntu riratabariza umuyobozi waryo Pierre Claver Mbonimpa waraye arasiwe mu murwa mukuru Bujumbura. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umukobwa wa Bwana Mbonimpa, Amandine Nasagarare.
Amandine na Sasagari, amakuru atangazwa avuga ko papa wanyu uba bamurashi umushyanahe Pierre Claver Mbonimpa, ibintu byifashe gute?
Ego nivyo ko bamurashe je na twari kumwigesha isaha 10:40, turasezerana afata inzira yo gutaha, nanje mfata inzira yo gutaha. Ngeze mu nzira niho naza numva iyo nkuru mbi ko bahejeje kumurasa, yakurikiwe na mamoto. Umuntu yari ku moto niwe yakushe priority imodoka hama aramurasa.
Aho hari ku munsi wa mbere ku mugoroba nk'isaha zingahe?
Hari gihe cy'isaha 12 nk'iminota nka 10 gutyo.
None ubuzima bwiwe bumeze gute muri iki gihe? Yoba ari hehe?
Muri uno mwanya ari kwa muganga barashamuvura, ntituramenya ikiza gukurikira, mugabo turizeye ko umukama aza kubikora.
Aho bamurashe hehe?
Bamurashe ku itama urusoro rundi rutaha kote y'umuhoko.
Abantu bari begereye icyo kibanza nta n'umwe yababonye cyangwa nta n'umwe yabonye abo bantu bamurashe cyangwa agafata amasalamu?
Oya, byabaye binyaruka kuko baciye batera biruka binjira muri quartier hirya mu Kinama.
Abo bari kumwe mu modoka hari icyo babaye nabo?
Oya, yari kumwe n'umushoferi we ntacyo yabaye.
Umushoferi ntacyo yabonye abo bantu ntashobora kumenya abari bo?
Yabonye umuntu ari ku moto, yabonye inyuma yiwe muntu uze iri kwiramukurikira muri retrovisor, aca aramubwira ati je iyi moto irante makenga. Batangura kukwepa bakwese gutya nazo zigakwepa, barabandanya niho baca bazubura hama baca bararasa.
Zari moto zingahe?
Bonkome hari muri sirikirasiyo we yavuze ngo zari moto nyinshi, mugabo izateye ziruka zinjira muri kasitiye zari zibiri, izindi ziguma inyuma.
Icyo gihe hari izindi modoka zariko zirarengana? Hari abantu babonye ikintu?
Hari muri ambuteyaje zirengana imodoka kome wari inyuma yiwe petekse yumvise urusori ntubeya muri ambuteyaje sirikirasiyo. Biragoye kutumenya ubigize muri uwo mwanya nyine, mugabo hari abantu bari ku imoto baciye biruka.
Mwebwe mu bamwashitse ku bitaro, muramaze gushika ku bitaro?
Yego twashitseho, bariko baragerageza abaganga.
Mwoba mwashoboye kuvugana?
Namubonye ku bwanje, mugabo ari conscient, nta byinshi avuga. Ikibazo ingorane dufise niyo umutekano.
Amandine, murakoze cyane rwose, mubandanye mwihangana muri ibi bihe bigoye.
Yego murakoze nawe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turacyari mu Burundi, ishyirahamwe ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu riramagana ubwicanyi bwakorewe Adolphe Nshimirimana n'ubumaze iminsi bukorwa. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe Jean Baptiste Baribonekeza aramagana n'ihohoterwa ryakorewe umunyamakuru wa radio y'abafaransa Esdras Ndikumana warimo gukora akazi ke ahabereye ubwicanyi ku cyumweru. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri wa mbere, urongoye CNDH yasavye ubutungane gukora amatohoza ku bwicanyi bumaze iminsi bukogwa.
Ubwo bwicanyi rero buje kwiyongera ku bundi bwicanyi bugize iminsi bwibonekeza mu mpande zitari zike z'igihugu, na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, mu makati ya Cibitoke, Kanyosha, Musaga, Ngagara, Nyakabiga, hamwe rero no mu zindi mpande nka Mukike na Mutambo muri Bujumbura.
Jean Baptiste baribonekeza arongoye CNDH aranegura cyane ikubagurwa ryakorewe umumenyesha makuru kuri radio y'Abafaransa Ezras Ndikumana aho yari ku kazi kiwe. Ezras Ndikumana yarakubiswe arakwa n'ibikoresho vyiwe vy'akazi, urutoke rwiwe bararuvuna gushika ubu aracari mu bitaro. Ivyo byose byabereye mu gwego gw'iperereza inyuma y'iyicwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Mu mugwi CNDH baremeza ko Ezras Ndikumana yari mu kazi kiwe. Iruhande ya Ezras Ndikumana hari n'utwara ikambi y'abasirikare mu Ngagara, Lieutenant Colonel Ndenzako Michel, yakubaguye akanacumitwa n'imbugita mu mutwe azira nawe nyene ugo rufu rwa Adolphe Nshimirimana. Urongoye CNDH yabwiye abamenyesha makuru ko navyo nyene bagiye kubitohoza.
Kubijanye na komanda wa Kangagara, komisiyo ishaka ije kumuraba ubu nyene kujya twaravye Ezras Ndikumana, kujya twaravye famille ya General Adolphe Nshimirimana, dutegerezwa kugarukira ku miryango iba yabuze.
Haheze iminsi yakogwa ubwicanyi bukorewe abantu batandukanye bw'ubwoko bwose, kubera iki umugwi CNDH utari bwagira ico uvuze ukavuga ubu? Jean Baptiste baribonekeza yishuye gutya.
Twaragize amatohoza kugira ngo tumenye ingena ubwo bwicanyi buba, iyo buva nico bivako, nico ubutungane weza bugakora iyo mubonye yuko hariho abantu bishe abandi canke bakabahotera mu buzima bwabo. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu twaragize itangazo ririmwo ivyo twashoboye kubona nk'umuntu. Hariho igitigiri c'abantu bahitanywe n'inkuruma ya politiki tutari bwashobore kwegeranya neza, kandi n'ubu ico gitigiri komisiyo ntirashobora kucigeranya neza. Amatohoza twagize hariho ivyo twereka, hariho n'ayandi tukibandanya. Nibaza ko twobihanga izindi nkazi 2 canke 3 kugira ngo tumenye exactement igitigiri c'abantu bahitanywe n'inkuru. Kiki twashoboye gutohoza nuko hariho umumenyesha makuru yitwa Ezras Ndikumana yahotewe ubuzima, mugabo aragwaye ngani muzima. Ntiturashobora kuronka inkuru ubuhamya bwerekana yuko hariho abandi bantu babishwe inyuma yuko Lieutenant General Nshimirimana. Ikindi nacho kijanye n'ubwicanyi nk'icyo cyo icyo kuri Laberiane uvuze. Ni kuvuga wewe ubitubwiye nk'uko icyo komisiyo ikora iraheza ikabitohoza rero. Iraheza ikabitohoza. Ari nacho gituma ari vyiza yuko mwebwe abamenyesha makuru iyo bumvise inkuru kuyimenyesha igihugu cyose ni vyiza. Ariko no kuyimenyesha komisiyo ni vyiza kurusha. Kubera ko komisiyo iraheza igaca ikorera kuri iyo nkuru we uvuze ikaraba n'umuntu icyo kuri Laberiane ninde yishwe nande yishwe bigenze gute.
Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Bebo ya mgoose wa turarika Yenizu wa rudu wa magari
Nonifia nilito
Iwe, jizuwe kukwa rombu gabi wawe Uza izo tezi mbele lukusamburi Kiku chaatu kwa ibaruzi
Uka utangu izo kutunziri mzeko Zirongo yu mugamge Chusu izo ni kata ya
Na yundaguwa
Kani matumenye kuriwa mwotu tabugaru umwe
Uti
Beku mengu mwatea karanga muti wa kumugamge wacho
Eno na karanga muti mshako tugira Nukuturi gugu tuto otora Mbao tutavugaru mwe, mbagumara warundi. Tegaza kusangi mga nura
mwa. Haji wala na mwange wose, na mwapi arange, nanu mwe dusangi mga. Yoni bibi gwani shushaka tuimarishi midyango yatu.
Ya sadza mga huu.
Na huku pele tuvi nyungu yao.
Maduhena.
Ahuku butula bonyu
mwasi mwe kariye.
Gwaruka gu Burundi ikisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse. Twirinde basese nkuyoze badukwegera mu biducanishamwo, ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda. Ejo nibwo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yasoje imirimo yo kumva icyo abaturage bavuga ku guhindura itegeko nshinga. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaganiriye n'abantu batandukanye barimo abanyamadini, abamugaye n'abikora ku giti cyabo ndetse n'abanyamategeko adutegurira iyi nkuru.
Abanyamategeko, inzobere mu bushakashatsi abanyamadini n'abandi bavuga rikijyana nta tandukaniro rinini ku bitekerezo byabo. Nibya rubanda rusanzwe kuguhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwitoreza gutegeka u Rwanda. Bose barahurira ku maranga mutima ataka ibigwi ubutwari bya Perezida Kagame ko kumubura 2017 byaba bibi. Benshi mu banyamategeko bahawe ijambo bavuga icyabateye kwandika basaba ko itegeko nshinga ryahinduka bavugishije amategeko ibihabanye. Imbere y'abasenateri bayobowe na Vice President Madame Jeanne Gakuba, abo banyamategeko basobanuye amategeko mu buryo bugenekereza. Madame Marguerite Murekatete ntiyanditse asaba ku itegeko nshinga ryahinduka, ariko yatanze ibitekerezo ko ryahinduka Perezida Kagame akazayobora ubuziraherezo yananirwa bakazasubira guhindura itegeko nshinga.
Bityo nkabasaba ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakongerwa itegeko ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa agakomeza kuyobora ariko bikagaragara mu itegeko ko ari we wenyine.
Si uwo wenyine kuko hari n'abarata ku rugaga bakoreragamo rwatangiranye abanyamategeko 37, ubu bakaba basaga 1,000 kandi ko batanga ubutabera busesuye. Perezida Kagame ngo yatumye ruswa igabanuka mu magambo yabo irashira burundu. Uyu nawe mu bavuga ariko ijyana yagize icyo avuga ku guhindura itegeko nshinga.
Twebwe nta wundi dushaka, icyo dushaka ni ubutabera bw'iterambere.
Kimwe n'ahandi hose y'abadepite n'abasenateri basuye abaturage, ikibanze ni ukubabwira ikibagenza ku ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga. Mbere ya saa sita Depite Jeanne Barikane na mugenzi we Emmanuel Mudidi yabwiye abanyamadini abikorera mu karere ka Kicukiro n'abandi kibagenza.
Ariko turavuga tuti birashoboka kuba abantu bataratanze ibyo bitekerezo bataragize icyo bavuga ku ngingo y'ijana na rimwe, hari impamvu zishobora kuba zinyuranye. Bamwe bashobora kuba igihe abandi bandikaga badahari, bari muri misiyo, bari barwaye, bagiye gusenga, abandi bagiye gucuruza piyo, hari n'abandi barindagiye gusisika basika. Turavuga tutariko dushingiye kuri ya ngingo y'ijana, ya ngingo ya kabiri ku butegetsi bwose buva bukomoka ku mbaga y'abanyarwanda, reka tujye kwegera n'abandi. Hari n'iyo mpamvu twaje uyu munsi
kumva icyo rubanda bavuga ku byo banditse n'abatarabonye uwo mwanya wo kwandika. Inteko ishinga amategeko ivuga ko ibyihutishije bitewe n'uko rubanda bakomeje kubisaba. Senateri Tito yabwiye abanyamategeko n'abandi ko uyu mwaka ugomba kurangira bivuye mu nzira. Inteko ishinga amategeko yakiriye hafi miliyoni nke z'abanditse basaba ko itegeko nshinga ryahinduka, Perezida Kagame agasubira kwitoreza gutegeka u Rwanda, ishyaka rimwe riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritabyifuje muri 11 yemerewe gukorera mu Rwanda, n'umuturage umwe Vetus Nshimiyimana wa Rwamagana wahakanaga ko itegeko nshinga ritakorwaho. Abagize inteko ishinga amategeko bavuga ko ibi bishimangira ko demokarasi yatsimbataye mu Rwanda rushimirwa n'amahanga imiyoborere myiza. Mu kiganiro kirekire cyihariye n'Ijwi rya Amerika, Vetus Nshimiyimana wa Rwamagana wandikiye inteko ishinga amategeko ahakana ko itegeko nshinga ryahinduka, yatubwiye ko kuva icyo gihe na n'ubu hari ibimenyetso ko umunota ku wundi yakwicwa, ko yataye umuryango araraho yiboneye. Arasaba ubufasha.
Nasaba kwanza ubufasha bw'ibanze bwo kuba imyaka ipimunzi cyangwa se nkabona ubufasha bw'uko abana banjye babaho. Niyo nawe ndi mu gihugu cyanjye. Ni mu gihugu cyanjye ndi mu nzi simbayeho sisuye, urumva ni ikintu gikomeye. Ariko nanone sinagenda ngo mfe kugenda hanze n'ipimunzi kandi sinatuje kuko nayo nagenda. Urumva ko nta hantu ndi.
Igisa n'uburyarya kubafata ijambo mu ruhame, barashimangira ko Perezida Kagame yategeka u Rwanda ubuziraherezo. Tumwe mu dutsinda twatambukagaho hanze y'icyumba abanyamategeko n'abandi babigaragarizagamo, abagize utwo dutsinda bavugaga mu majwi yo hasi ko bidashidikanywaho ko umukuru w'u Rwanda yateje igihugu imbere, ariko ko icyo gutegeka ubuziraherezo cyo basanga kidakwiye. Biteganijwe ko ibitekerezo byakusanyijwe bigiye gushyikirizwa inteko rusange ikabona kwemeza gutorera kamarampaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tugaruke inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaganiriye n'Imena mu rubyiruko rwa Afurika ejo kuwa mbere ruhuriye muri programu yitwa Yari. Abo basore n'inkumi bagera kuri 500 bamaze ibyumweru bitatu bari muri za kaminuza za Amerika banonosora ubumenyi bwabo. Iyi programu yatangijwe na Perezida Obama umwaka ushize. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yakurikiranye ibiganiro urwo rubyiruko rwagiranye na Perezida Obama.
Perezida Obama yatanguye avuga ku ntambwe zimaze gushikwako mu karere ka Afrika kubera ubuhinga n'ubumenyi bwo gwaruka rw'imboneza rw'abanyafrika. Yamenyesheje ko ariyo mpamvu yatanguje umugambi wiswe Yali ugene gwaruka rw'imboneza rw'abanyafrika hamwe no kubaronsa uburyo bukwiriye kugira bashike ku nzozi n'imigambi yabo. Amenyesha ko buguruye ibiro vyo programa mu bice bitandukanye vyo muri Afrika. Yaratanze uburorero bw'abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika bariko bashira mu bikorwa imigambi y'iterambere mu karere kose ka Afrika. Yamenyesheje ko gukorana n'abandi bakiri bato b'imboneza bo mu bindi bice byo kwisa ari ibintu bikenewe. Yamenyesheje kwiyi ari intango naho ibibazo bitabura ngo abakiri bato b'imboneza bo mu bice bitandukanye byo kwisi bazokurana ko inyigisho kandi bazoba inkingi y'abazokwaruka mu bihe biri imbere. Inyuma yuko Perezida Obama ashikirije ijambo abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika yarabahaye akaryo kukubaza ibibazo. Mu bibazo bihambaye vyabajijwe harimwo ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe, kazoza ka programe ya Yali, ukwiyemeza kwa Amerika kugwaruka rufisi imigambi yo kwiteza imbere no kugwiza ubuzi, uruhara rw'akarere ka Afrika mu rwego rw'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi, urugamba rwo kugwanya iterabwoba, kugwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'ikubagugwa ry'abakenyezi hamwe n'ivyerekeye gushira ingufu mu vyerekeye indero hamwe n'ikibazo cerekeye incabwenge ziva mu karere ka Afrika zikaja kuba mu bihugu biteye imbere nka Amerika. Ku kibazo cerekeye kazoza ka programe ya Yali, Perezida Obama yatangaje ko ashaka gutuma iyo programe igumaho mbere akanayagura igatandukira ibindi bice vyo ku isi. Ikintu yatangaje nuko igihe azoba yarangije amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu azobandanya gushiraho uburyo abakiri bato b'imboneza bazokoresha kugira bavugane bahanahane n'ivyimviro na bagenzi babo mu bindi bice byo ku isi. Ku byerekeye kwiyemeza kuri programe ya Yali, Perezida Obama yamenyesheje ko bategekanije umuriyaridi w'amadola agenewe gufasha abafisi imigambi yo kwiteza imbere no kugwiza ubuzi. Yatangaje ko igice cy'ayo mafaranga azofasha abakenyezi n'abakiri bato. Amenyesha ko ayo mafaranga azova mu mabanki n'abatunzi batanga ifashanyo. Naho ku vyerekeye guhura uhara akarere ka Afrika mu rwego rw'ishyira hamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi, Perezida Obama yavuze ibikwirikira.
As a matter of principle, I would think that there should at least be one representative from the African continent on the Security Council, along with representatives from the other regions of the world and some of the other powers that have emerged.
Ati mu bisanzwe nibaza ku igihugu cyo muri Afrika cyo tegerezwa kuba mu rwego rw'ishyira hamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi. Yamara si ibintu byoroshe kuko igihugu kironse ugo ruhara gitegerezwa kwitegurira amabanga janye n'icyo kibanza nk'ibikorwa byo gucungera umutekano ku isi, gutanga amafaranga afasha ugo rwego kurangura amabanga yago hamwe n'ibindi. Ku kibazo cerekeye gukumira abandi bifatiye ku ibara ry'urukoba n'amabi akoregwa abakenyezi mu ngo zabo, Perezida Obama yishyuye ibikurikira.
The notion that any African would discriminate against somebody because of the color of their skin after what black people around the world have gone through is crazy. It is infuriating. And I have no patience for it.
Gukumira abandi kubera ibara ry'urukoba rwabo umuntu aravye ivyo abirabure baciyemwo mu bice bitandukanye vyo ku isi ni ibintu bisiga ubwenge, ni ibintu bishavuje sinshobora kuvyihanganira. Perezida Obama yariko yishura ku kibazo cy'umunyamwema, yavuze ukugena abantu bameze nkawe bakumirwa mbere bakanicwa ibice vyabo vy'umubiri bikagurishwa. Perezida Obama yavuze ko gufata abandi mu buryo butandukanye kubera uko bameze canke uwo bakunda ari ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Perezida Obama yarangije ashimira abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika kuba batowe kugira uruhara muri programe ya Yali Yirici, akaba yabifurije umugisha mu bihe biri imbere.
Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika Buri mwaka ubushikiranganje bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga buriheweza uburyo amareta y'ibindi bihugu agwanya ukwambukisha imbibe abantu mu buryo butemewe n'amategeko ikoreshwa ry'abana bakiri bato ku rugamba bigigwa n'imigwi yabitwaje ibigwanisho ni bimwe mu byaha bikomeye biteye impungenge iyi leta kwinjiza no gukoresha abana bakiri bato mu migwi yabitwaje ibigwanisho ni kibazo gihanze si yose nkuko vyamye vyibonekeza muri kahise Icigwa cyakozwe muri uyu mwaka w'2015 cerekeye ubudandaji n'ijabukishwa imbibe ry'abana bakiri bato mu buryo butemewe n'amategeko ku isi bikogwa cyane cyane mu bihugu bya Afrika na Aziya abana baranyuruzwa rimwe na rimwe bakagurishwa kugira bakoreshwe ku rugamba bagakoreshwa mu buzi bukomeye cyane mu kuzika amabombe aho kenshi usanga zibakomerekeje canke zikabahitana ahandi naho usanga bakoreshwa mu gukora mabi atagira izina bikabatuma bagwara ingorane sesereza mutima abakobwa n'abahungu bempi barakoreshwa mu ngwano akenshi bagafatwa ku nguvu bigatuma bandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu mwaka w'2008 niho leta zunze ubumwe za Amerika yasohora itegeko risaba umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga gushira habona amareta afise inzego zijwejwe umutekano zishigikiye imigwi yabitwaje ibigwanisho yinjiza kandi agakoresha abana bakiri bato ku rugamba iryo tegeko risaba umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga gushira habona urutonde rw'ivyo bihugu mu cegeranyo gishigwa habona buri mwaka ico cegeranyo kimaze gusohogwa ibihugu biri ku rutonde rwaco biraheza bikimwa imfashanyo z'amafaranga kumwe n'imfashanyo z'imyimenyerezo itangwa n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika ibihugu 8 nivyo byashizwe ku rutonde rwasohowe muri uyu mwaka ivyo bihugu bikaba ari Syria, Burma, Sudani, Somalia, Sudani y'Epfo, Nigeria, Yemen na Repubulika Iharanira Demokarasiya ya Kongo uyu mwaka Centrafrique n'u Rwanda ntivyashizwe ku rutonde rw'ibihugu byahawe ibihano igurishwa no kujabukisha imbibe abana bakiri bato mu buryo butemewe n'amategeko no kubafata ku nguvu mu buryo bwa ribwo bwose bugigwa mu bihugu birimo ingwano bikwiye guhagarikwa burundu ibihugu byose bikwiye gukorera hamwe bigakorana n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amashirahamwe ategamiye leta mu bikorwa byihuta byo kwaka ibigwanisho no gusubiza mu buzima busanzwe abana bakiri bato bakoreshwa ku rugamba
Iryo byari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana hagarutse hano muri studio agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI aramagana ubwicanyi bwagombye gukorerwa Pierre Claver Mbonimpa umwe mu baharanira agateka kazina umuntu mu Burundi. Ban Ki-moon amwifuriza gukira kandi agasaba ko hoba amatohozwa ataho yegamiwe mu ntumbero yo gushengeza uwo yagira yihe iryo bara imbere y'ubutungane. Umunyamabanga mukuru wa ONI kandi aramagana ubwicanyi bwakorewe umusirikare wa ONI ari mu bagiye kugarukana amahoro n'umutekano muri Centrafrique yishwe kuri uyu wa Mungu urangiye.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byacu by'akakanya naha bihumurije mukomeze gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Mbifurije mwese ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.